Iyi ni Radyo Zuti Amerika. Mwandanya kukwikira ni biganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima kukwica bene wabo kugituma icyo ari cyo cyose barakwiriye kwisubirako bakabiheba
Woni Simone Suguru aserukira ishyirahamwe ry'abavyeyi baburiye abana babo mu Kibimba mu mwaka w'1993 turavuga no ku vyerekeye inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibiraya zivuga ko ibiciro byabyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba byeze aho ni mu Rwanda turafite kandi n'ikiganiro kanyaburunga Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi aho ku nshuro ya 25 kuri uno munsi w'Imana itariki 21 z'ukwezi kw'icumi hibutswe abanyeshuri b'abatutsi biciwe ku ishure ryisumbuye ryo mu Kibimba muri komine Gitega giheta muri Antunga intara ya Gitega ivyo birori vyabereye ahitwa kwibubu hubatswe ico cibutso nta muntu numwe asorokira intwaro yari yitavye ivyo birori ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana
Ivyo biro vyo kwibuka abanyeshuri b'abatutsi biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba komine Giheta intara ya Gitega vyabereye ku cibutso cabubakiwe kirahitwa kwibubu vyatangujwe n'igisabisho co kubasabira hakurikira gushingoriza amashugwe n'abaserukira abavyeyi baburiye kuri iyo lise ya Kibimba abaserukira amashirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu na bamwe mu bashinga amateka bato Simone Suguru aserukira ishirahamwe ry'abavyeyi baburiye mu Kibimba aratubwira ibitigiri vy'abana bahagu acagira katanga impanuro kubicanye
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima kukwica bene wabo kugituma icyo ari cyo cyose barakwiriye kwisubirako bakabiheba bakibuka ko bakiri ku isi bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo kuko amaraso ni mabi kandi arahuma wayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushikapfe
kuko kwica umuntu n'ububwe gito yibagize umuntu iyo yavuye ahari niyazobarejo
Simone Suguru aremeza ko yizeye ko sever izokora ivyijejwe ubutungane bukaja habona ariko kandi arafite n'amakenga ku butungane
ikidutera amakenga n'igihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpana bya Burundi bwavamo tuzi nyene rero bizoca bigenda ariko kuri twebwe ababyeyi babuze igihambaye nuko twobona byukuri ku butungane ngane buriko burakora bimwe biboneka kuri bose bwongera bucira imanza bo bose batubahiriza agateka kazi na muntu kugira bo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate dusabye ko leta ariyo yobidukurikiranira kandi ngira sababyeyi babuye abana ngaha mu Kibimba bonyene babisaba
Lotea niyo nkuru aserukira se Genocide Kirimusati
ikibabaje rero nuko hanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ivyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanavyaha agenge iki gihugu twasangijwe n'Imana tutibagiye n'amategeko mpanavyaha mpuzamakungu turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri ubutungane mpanavyaha mpuzamakungu ubutungane nibwo bwuzuriza iyibara ryaguye amaraso agaseseka
Simone Suguru yasavye leta kureka umugwi wa ONU kurakora amatohoza kubwicanye bwabaye kuva mu 2015 kwinjira mu Burundi bagakora ndetse yagize n'icyasaba ku biganiro bihuza abanyepolitiki aho akemeza ko ivyo ari vyo vyokomeza amahoro mu Burundi
kubangira kwinjira mu gihugu sumuti na buhoro buhoro kuko baca baguma bibaza ko hari ivyo bagomba kubanyegeza ariko twizere ko leta iri kirabikurikirana ku neza y'igihugu na beneco tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politiki byariko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanumwe atabona ico yotori carico kuko ayo mahoro niyazotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi.
France Mushano icegera cy'umukuru w'urunani rw'amashyira hamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'ayandi mabi mu Burundi, nawe nyine navuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye.
Abanyapolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose, bitevye ntacyo byo batwara. Abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye babo ingene byagenze. Batunganirize impfuvyi, batunganirize abapfakazi n'abapfakare.
Naho kumari zimaze imisi zivugwa kuvyibutso by'abantu bishwe ikivunga, Terase Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano ya Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano. Amasezerano ya Arusha akaba aterekanya ko umugwi Sever ari uzokubaka ikibutso kimwe cyo kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko. Abanyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki 21 Gitugutu umwaka w'1993 umunsi Melchior Ndadaye yari yatorewe kurongora Burundi agandagurwa. Abanyeshuri batuririwe muri station itanga ibitoro aho nyene mu Kibimba, aho bari bugaraniwe. Igandagurwa rya Melchior Ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu, butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi iby'abarundi bahunga igihugu. Igitega Fide d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC mu Rwanda. Inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibirayi zivuga ko ibiciro byabyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba byeze. Ngo ivyo ni mu buryo bwo kurinda abarimyi ubuhombe bwabo. Claude Ganza munyamagana afise inkuru y'Idonido.
Umwaka uri hafi gushira, za ministeri, inzego zibanze, iz'umutekano n'ibigo binyuranye zihagurikiye ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi, zavugaga ko zigamije guca akajagari mu bucuruzi bw'ibirayi no gucubya abacuruzi bunamaga ku bahinzi mu gihe ibirayi byabaga byereye rimwe ari byinshi, bityo umuhinzi ntabashe no kugaruza ayo yashoye mu buhinzi. Ngo byari bigamije kandi guha imbaraga amakusanyirizo yari yashyizweho ku buryo abahinzi bose banyuze umusaruro wabo kuri ayo makusanyirizo, abacuruzi ntibazongere kugira aho bahurira n'abahinzi ngo babahende, ahubwo bakagura ibirayi ku makusanyirizo. Ibi byabanje gutera ibibazo bikomeye, ibirayi byeze bikamara igihe mu mirima ndetse bimwe bikabora nk'uko abahinzi babivugaga.
Ahubwo byaboze byashize.
Gukura byo ni ikibazo, ni ukugenda bakaguha ijeto, baba bataguhaye ijeto, ibirayi bigahera mu murima. Urari ibindi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima, kugira ngo ukure bakanga, ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda agwamo cyane.
Biratubangamiye cyane ahubwo, kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo, ukarangiza ukwezi udakuye, ugafata ukundi kwezi, ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye.
Ibiciro ntarengwa byari byashyizweho na ministeri zirimo iy'ubuhinzi n'ubworozi kimwe n'iyo ubucuruzi n'inganda, zavugaga ko ari ibigamije kuvana abahinzi mu gihombo ariko no kugabanya ikinyuranyo hagati y'amafaranga umuhinzi ahagwa ku kilo n'ayo umuguzi wa nyuma atanga. Ntibibuza abahinzi ariko gukomeza gutaka igihombo.
Amenshi baduha ni 200 kandi twateye 600 twahomba gacaca.
Ibirayi byakwera bakatwishyurira ku giciro cy'amafaranga make ya cyane. Hanyungu tubonaga ni uguhomba. Kenege y'ibikiga igere niri kuri 600 ngo wagurisha ibirenga 170 n'igihombo, rukumva ntabwo wakunguka.
Ibi bibazo ni nabyo inzego zinyuranye zivuga ko zigishakira umuti kuko nazo byamaze kuzigaragarira. Jean-Marie Vianney Gatabazi ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru.
Icyo twemera nuko ibirayi iyo byeze birahenduka. Ni naho wa muturage wa wundi akenshi iyo byeze cyane aba ari kurira, bakaza bakamuha makeya cyangwa yabikura ntibanabitwara. Ariko uyu munsi abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba babahinzi nyabahinzi, byibuze uyu munsi barishimira yuko amafaranga babahaye ibirayi byeze cyane ari kuri cya giciro cyagenwe kurusha uko byaba hasi. Ariko noneho ibirayi bitangiye kubura ku isoko babikenera ari benshi kandi abahinzi bafite ari bakeya, byajyaga ibiciro bizamuka, n'abahinzi bajyaga babihinga bakabatereka mpinga ibizera mu gihe cya gatatu bizaba biri guhenda cyane.
Guverineri Gatabazi avuga ko basanze gushyiraho ibiciro bizakoreshwa mu gihembwe cyose cy'ihinga hari aho bigusha mu muhinzi ari nayo mpamvu basaba inzego zibishyiraho guhindura igena agaciro hagendewe kuri basobanura.
Hari za sezo zitandukanye. Sezo ya mbere n'iya kabiri akenshi birayo byezwa n'imvura isanzwe. Sezo ya gatatu biba biri mu bishanga hasaba n'imirimo myinshi binahenda kandi bikera n'abishyira kuba bari izuba. Ibyo biciro byo muri sezo ya gatatu bikwiye kuba byubahiriza kubirayo biba byabahenze. Twasabye rero yuko igiciro kizashyizeho kigaragara mu gihe byeze, mu gihe byabuze ndetse no muri sezo ni si isaba imbaraga nyinshi. Isaba n'igishoro kinini ku baturage kubyo cyo cyabagakiro cyabahombya gusaba n'abahinzi nabo ko uko byazamo kuko ariko kose tugomba kuzirikana n'umuturage ubigura wondo ubihaha ku isoko ntabwo abantu bagombye kujya kumwunamaho kugira ngo bigere naho bamwe babivaho babireke.
Hari abahinzi ariko nabo bacyumvikana bavuga ko iyo bagemuye umusaruro wabo ku makusanyirizo nk'uko amabwiriza bigena bamara igihe kirekire bategereje amafaranga
bajana ibirayi ku kusanyirizo ntibatwishyure ku gihe.
N'ubu ntabwo ibyo bibazo birakemuka se ku kusanyirizo?
Oya,
bisigaye bikorwa gute?
N'ubu ni ugukora ibirayi nka tariki ya mbere bikagera mu matariki 20 utarabona amafaranga wakuriye ibyo birayi.
Guverineri Gatabazi avuga ko iki kibazo cyaterwaga n'uko sosiyete APTC igura ibirayi ikabigurisha abacuruzi yabanzaga kwishyura amakusanyirizo akaba ariyo yihera abahinzi, ku buryo hari n'abayarigisaga abahinzi bakaviramo aho, ariko ngo byaravuguruwe.
Hari n'igihe babaga bishyuye mu baturage amafaranga ntabagereho, ariko abaturage ntibamenyeshe ko atabagezeho kugira ngo noneho bikosore. Ariko mbere bigitangira bakishyura bakishyura koperative, koperative nayo ikajya kwishyura ku muhinzi, bamwe baratwaye baratorokana barayiba. Ureba abaturage bose b'abahinzi barabaruwe basaba gufungura amakonte ya PTC izajya ibishyura amafaranga yabo ajye ku makonte yabo direct.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA kirabarura amakoperative y'ibirayi asaga 60 ari mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze na Burera, kandi ngo yose afite inzego zahuguwe. Harerimana Jean Bosco ni uyobora RCA.
Ibiciro twumvikanye ko bizajya bihinduka kuri buri season, kandi ko tudashyigikiye na rimwe, tutazihanganira na rimwe ko uhinzi w'ibirayi hagira abahinzi banini bamwubamaho bakamugurira ku giciro gitoya. Turashaka ko rwose uhinzi ibirayi yunguka, ariko ntibigere n'ubundi umuryi wabyo wa nyuma nawe bimuhenze.
Byatangajwe rimwe, ubu abaturage bategereza ko bizatangira gutangazwa ryari kuri buri season.
Kuri season igiye kuza ibiciro bizatangazwa, na season B nayo bizatangazwa. Yewe twumvikanye ko hazaba na season C nayo bizatangazwa.
Inzego zinyuranye zikurikiranira hafi by'ibirayi zivuga ko ibiciro kuri buri mwero w'ibirayi bizajya byumvikanwaho na Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda, iy'Ubuhinzi n'Ubworozi, abahagarariye abahinzi, abacuruzi n'abandi bose barebwa n'uruhererekane rwabyo kugira ngo bizabe binogeye buri wese. Claude Ganza, Munyamagana, mu majyaruguru y'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, umwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku w'Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi. Abatumire ni babandi nyene batatu: Honorable Pierre Claver Nahimana, arongoye umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ego ndaramukije, amahoro n'agatega kuri bose, kubatwumviriza bose mwakoze kutumira muri iki kiganiro.
urakoze turi kumwe kandi na Terrasse Mushano nawe yaserukiye ishyirahamwe ase genocide Cyimoso mushinga naye Mushano ndakuramukije
ndaramukije n'abarundi n'uburundi buziriho nyabwoko
urakoze uwo turi kumwe kandi ni Serge Nsabimana ajeje kumenyesha makuru Murunani rw'abacika cumu bihonyabwoko by'abahutu bo mu 72 imbere n'inyuma yaho. Ushinga naye Sabimana mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabaramukije, turaramukije n'abarundi bose twongera duhoza n'abahoze ko ni iryo honyabwoko ryakorewe abarundi.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose. Uturubi ku muntu. Gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifite ibyo byose bikaba biranga indwara z'agahotoro tugiye kubisezerera muri indwara y'ubundi bushashe
mukuru wa Sauni Frode Honorable Pierre Canvere na Imana hari kigwa Frode bu ikura muri ibi bintu byo kuva 93 gushika no munsi
kuva 93 nyene cubahiro mecyo ndada yagandagwe gushika no munsi uravye bijyabaye nibiko biraba hubwo wiheje n'ibya byabaye imbere mu gihugu cacu umuntu ashobora gukuramwo ivyigwa byinshi mugabo ndashobora kuvuga bimwe bimwe kuko turazi twese yuko muri bihugu byo muri Afrika n'Uburundi burimo twagiye turabona ingeso yo kugandagura abantu yo kugandagura abategetsi cyayo kwica bene gihugu iyo ngeso twarayibonye icigwa dukura mu biravye no byagiye biragenda arabigira bibaza ngo bariko barakora ibintu byiza ariko ikiba dukura mu nuko ubwicanyi mwe nubwo ntibushobora kubaka kazoza k'igihugu ntibikunda icyo nikiba twakuye
kinikigo
ego nawo rarogenza gute bwicanywe nubwo ntibushobora kubaka igihugu na gato ikindi kigwa twakuyemo kandi cyari mu migabo n'imigambi yanye n'icubahiro ndadayimire cyoro naho bamugandagura yarabivuze ati reka tuganire tuvugane igihugu n'ikigwe mu kaga twakuyemo kigwa cuko ukuganira ukumvikana bidaciye mu ngimba mu gihe hari ibibazo mwene ingere byo nyene byo bimeze kose ni kintu gikomeye cyane gusumba gukoresha ingufu gusumba gukoresha ubwicanyi byaribonekeje aho twagerageza kuganira Arusha twari mu ngwano mu minsi yakurikiye harabaye agahengwe abarundi rero bateza kwiga kuja hamwe akumvikana bakaganira frazi bazo ntibyoroshye ariko bateza kuvyiga bakaja bakebera bakaja hamwe naka kugira ngo ngende akoresha ingufu cyane ndakoresha wenda mu nige ibyo ntibikunda ikindi kiba twakuyemo nuko kwanka demokarasi ugashaka kuvuga uti je nzotegeka ku ngufu ngire gute nkoresheje ibi nibi ukanka demokarasi ukanka intwari bereye nabyende usanga biriko birajana igihugu mukaga
iyo nyabwoko ry'abatutsi Terrasse Mushano yavuze ntibaza ko riri kugatwe ka Sauni Frode
nabisiguye neza ndabwira nti kuko sinashaje kujya mu majambo menshi ni ibyo bibazo aho twari Arusha abatutsi bari baserukiwe bihagije abahutu bari baserukiwe bihagije ndetse n'abatwa baratumiweko intara zaratumiweko twamaze imyaka 4 aha turiko turagira ikiganiro ngira ngo cy'iminota 30 gusa aho reho twari kumwe n'abahinga bo muri ONU abahinga bo ku isi yose bazimwe n'ivyo bibazo twarabyicariye turabiganira abatutsi baravuga ivyabo abahutu baravuga ivyabo abahinga ba ONU bari ngaho bose baravuga ivyabo niho hava iryo jambo mwarimu Julius Nyerere yacababwira ati reka rero tubabwize ukuri ibiriho kuri inosi kandi bizwi na ONU bizwi n'isi yose bizwi n'abantu bose naho yababwira ati amahonya bwoko azwi muri aka karere nabiri ihonya bwoko ryakorewe abahutu b'abarundi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajenda na mirongo indwi na kabiri niho nyabwoko ryakorewe abatutsi b'abanyarwanda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajenda na mirongo icenda na kane tibindi byose ni by'abantu bishirira mu mutwe
ariko byo mushanye yavuze ni byawe
n'ibyo rero n'ibyo oya twetu umva tubivuze ndabikubwiye ko turiko turavuga ngaha mu minota 30 yaba byatuma nkumbure vuga nibindi andi ma raporo yose twakoresheje nizo raporo zose ariko aravuga twarakoresheje isumbaho kuko ama raporo yose oni yanditse n'abahinga banditse ayo ma raporo yose twarayasomye mu mezi na mezi tuyashira hamwe
Afrode mu mutima ntusimba
nta na gatoyi twe twavuze tuti umuganga isonya Frode uriteguye kugira ngo uzozane ivyemeza uvuga ati twewe Frode waduhagaze naha
Terence Mushano hari ikintu mwebwe muri yasegene side kirimoso mugiye gukora kugira ngo akabi nkaka nikazi kagaruke mu gihugu
mbere yuko mvuga ivyo nagira mvuge ko byabaye mu gihe mu 1992
usongore
ni gusongora muri yo raporo nyene baravuga ati ko tubonye kwihonya bwo ku 1993 byakorewe abatutsi byakozwe n'umugambi sarwanya Frode turasabye yuko botohoza ibyabaye mu 1992 biri muri iyo raporo nyene kandi yari oni na Imana arabivutse ntitegerezwa yuko habaye impari za politike hacansese kamaraso murazi byabaye 2015 na 2016 amaraso yarasesetse rero asejeno
igiye gukora iki kugira ngo akabi nkaka ko 2013 ntikazi kagaruke mu gihugu
asejeno side izokora ivyo yahora ikora izigisha amahoro izigisha umugambi wo kugwanya ihonyabwoko niwo mugambi yatanguranye ikivuka niwo mugambi izogumako izobandanya isaba ubutungane mpuza makungu izoguma isaba ukubahana kw'abarundi izo tubandanya isaba kudakumirana izo kuma isaba yuko demokrasi nyakuri atari demokrasi yo gusesa
amara bitavye ntizihora
ase genocide ndi ibituvuga sivyo zikona kazikira nivyo ukubaka ase genocide nta mugambi mubi ugayitse wo gusesa amara sifise ahubwo ubusesa amara yabahose izo mushengeza
urakoze muri kolektife urunani rw'abakika mu 2022 mugiye gukora iki kugira ngo akabi nkaka ka 2023 nikaze kagaruke mu gihugu
twebwe dukiye gukora ni byo twari dusanzwe dukora twakoze no kwigisha abarundi ibyagateka kazi na muntu ku buzima bw'umuntu ari katihabwa no kwigisha demokrasi kubaha ibivuye mu matora no kubana neza kandi turafise n'amashanti atari make kubaka icibuso cabakozwe ko niho nyabwoko byakorewe abahutu ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara kandi tukongera tukabandanya dusaba yuko abakoze ko n'igiho nyabwoko byakorewe abahutu ko butunganirizwa ariko nabonye ko Mushano atemera ari umunegotiationiste
yemera ntulivuka
yemera yuko ngira igica yemera icamushikiye urupfu umengo yemera ko arugwiwe kuko ndumva kwaciru hande ndumva kwihonya bwoko byakorewe abahutu b'i Burundi mu 1972 imbere yaho n'inyuma yaho adashaka kugemera ari cha kwiruhande kandi
ariko nawe ibyo 1933 menguri cha kwiruhande cy'abatutsi
na nasiguye hariho ntuzeye muri bihari
bibiri avuga ngo nawe urari hakaje
ibyerekeye amahonya bwoko hariho muri convention n'amategeko mpuzamakungu abijanye hariho ibintu bitatu birigiya
bizubaye
nabidondaguye sindabisubiramo rero ndi numuhinga w'ivyo bintu sinshobora kwemera ikintu kiba kitarico mugabo nakubwiye no 1993 ko nemera ko hariho abatutsi bishwe bazira demokrasi ivyo ndavyemera kandi ndavyubaha nkavyubahiriza nkavyunamira nkasaba yuko igihugu cyotunganiriza abo bose tugasaba kandi na cyane cyane ko ubutungane bwo tunganiriza abarundi bose
urunani rwanyu muravuga ko muzuba kabote cyane muzobiheba
iyo umuntu avuga ibyamushikiye ntaba azura akaboze ahubwo yarakwiye kubahirizwa akunamira abiwe wabikoze yoza agasaba imbabazi atarindiriye ko nubutungane bumukubita intahe mu gahanga
agasaba bitevye ntimuzihora
oya twebwe kwihora ntabirimo nuko tuzokwama twigisha amahoro kuko ibyadushikiye byaratubabaje cyane ntidukeneye ko hari wundi byoshikira
rakoze ndangije muri Sanne Frodebu honorable Pierre Claver Sanne Frodebu mugiye gukora iki kugira ngo aka kabi kabaye mu 93 nikaze kagaruke mu gihugu
twebwe twiheje ibyabaye mu 93 n'ibyakurikiye ndetse n'ibyabaye imbere ico dukeza gukora ni cyakindi nyine cyubahiro ndadayemere cyo yadusigarana nuko dutegerezwa gufatana ahubwo n'abarundi bose n'imigambwe yose nico dusaba yuko twigisha abariko bararuka nayo twebwe turiko turakura bamwe musanga mu mitwe byaranse kuduhinduka ariko dutegure neza kazoza k'abarundi kazoza kabazoza mu minsi zose tubigishe icyaricyo demokarasi tubigishe icyaricyo gusonera agateka kazi na muntu tubigishe bose icyaricyo intwaro ibere tubigishe ko kizira kikazirikanya kugandagura abantu kikazira kwicana ibyo bimaze kwinjira mu mitwe y'abariko bararuka urwaruka aho ni Burundi buzoteba nkumbure buzamuke ibi byashise ntibisubire gushika nico twebwe dutegekanya
urakoze cyane ndagukengurukire honorable Pierre Claver Nahimana nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 aho president Ndadaye Kiyoroni n'abamufasha bagandagurwa bagakurikirwa mbere n'ubwicanyi bwahitanye abarundi isinzi wakoze kwita aba kino kiganiro
namwe ndabacengurukiye cyane gose kuba mwateteka nyine cyubahiro Ndadaye Melchior wa demokarasi mugatunganya ikiganiro nk'iki ikimwerekeye kujya tube turibukanya icyo yarize ku Burundi bwoba
urakoze ndagukengurukiye nawe Terence Mushano waserukiye asiri genocide ikirimoso wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe ndabakengurukiye
urakoze ndagushimire nawe Serge Nsabimana ujeje kumenyesha makuru ukaba wanaserukiye urunani rw'abacika cumu y'abanyabwoko y'abahutu 72 wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze natwe turabakengurukiye kuba mwadutumye ko mukaduha ijambo twongera tunahoza abarundi bose bakoze ko niho nyabwoko babuze ababo
nishimire namwe mwahisemo kugikurikirana ndabipfuza kurandwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
kwa Nyaburunga
cyari kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro naho mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byaryo mu kirundi no mu Kinyarwanda ibashikirize iminsi yose.